Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi ni umunsi w'Imana, turabaramukije mwese. Uno munsi kuri ino saha ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva iminsi yose saa kumi. Ikiganiro ni muri Isanga. Umunsi w'Imana tuganira ku buzima canke ibikorwa bijanye no gwaruka. Uno munsi turaganira n'ishirahamwe Shemeza Ministry. Sijye ugwaruka gusa, ariko rigizwe ahanini n'ugwaruka, ku bikorwa iryo shirahamwe ryimirije kurangura mu kuremesha no kugarukira imiryango ikenye kurusha iyindi mu ndwiza mu ntara ya Bubanza ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kane. Bategekanije gufasha imiryango 500 canke irenga. Kaze mwese rero mu kiganiro muri Isanga nk'uko bisanzwe, nimero yacu ni 1-202-4-4-1-9-3-1, ndasubiramo nimero yacu kugira ngo muterere mu kiganiro cy'uyu munsi ni 1-202-4-4-1-9-3-1, mwese muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ikiganiro ni muri Isanga. Kaze mwese. Igikorwa kigizwe n'igiteramo hamwe no kugarukira abanyagihugu ciswe umurya w'ivyizigiro canke The Sound of Hope, gikorwa n'ishirahamwe Rukristo Shemeza Music Ministries mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, gitegekanyije kurangurwa mu ntara ya Bubanza mu ndwiza ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kane. Bizorangurwa muri komine Gihanga ku mutumba Kagwema. Iryo shirahamwe rigamije kugendera imiryango 500 ngo bayishikirize imfungurwa, ivyambagwa, abagwaye badafise uburyo nabo bavuzwe, bivuye ku buryo iri shirahamwe rizoba ryararonkejwe n'abagira neza bazoba bifatanyije nabo muri iki gikorwa. Ivyo bikorwa rero vya Shemeza Ministry bizoba bigizwe kandi no gutwara ijambo ry'ivyizigiro ku Barundi yuko ejo ari heza. Shemeza Ministry isaba Abarundi aho bari hose kwifatanya nabo kugira iki gikorwa n'ibindi babandanye gukora mu gihugu bishikire abanyagihugu bakenye kurusha abandi. Mbega mu ntumbero yo kwifatanya n'igikorwa nk'iki vyo gikorwa nk'iki cyo kugarukira imiryango itorohewe n'ubukene muri iki gihe, hakenegwa uburyo bungana bute kuri buri muryango? Kuri iki kibazo n'ibindi bijanye n'iki gikorwa gitegekanijwe kuba mu ntara ya Bubanza, twatumiye umuhuza w'ikorwa by'ishyirahamwe Shemeza Ministries Jean-Claude Mbonimpaye. Ni mu kiganiro rero muri Sanga. Kaze mwese, tubashikirize ikintu kiganiro. Turi kumwe ku murongo, ndabwiye uko twaronse umutumire wacu ku murongo Jean-Claude Mbonimpaye. Jean-Claude, wiriwe neza, urahora komeye? Umurongo wawe ndumva utari kuracamo neza, ariko ndizeye ko biza kugenda neza. Uduze Ijwi gato. Jean-Claude Mbonimpaye, Jean-Claude, ibi bikorwa si rya mbere ishyirahamwe Shemeza Ministries ribikoze. Mwabitanguye ryari neza na neza, intumbero yari iyi?
Ego, ibikorwa bwa mbere byatanguye mu 2012 mu kwezi k'icyenda. Twatanguye ahantu hitwa Kumugira muri Virale, muri Bujumbura Virale. Hanyuma kiri ku gikorwa cya mbere twakoze, cya kabiri cyabaye mu Kagwema mu kwezi k'12. 2022 aho nyine niho tuzosubira kujya tariki 15 z'ukwa kane hanyuma gikorwa cya gatatu babikoze muri Ntwarante 2023 muri Bubanza nyene aho bitwa ku Muyange aho twasubiye kugaburira imiryango 600 y'abatwa hanyuma gikorwa cya kane natwe twagikoze aho bita mu Kamesa hari muri komine Musaga mugabo hahurira cyane n'abandi bantu bo muri Buburarirare hari muri 2013 mu kwezi kw'indwi hanyuma muri bukige hari imyuzurira ku buterere tudatunguru hose twa naho nyine twaragiyeyo hari ku munsi mpuzamakungu hari uwo mukenyezi naho nyine gikorwa cya gatanu niyo cyabereye hanyuma gikorwa cya gatandatu twakigize mu mwaka uheze muri Kigarama mu Cyarama muri site ya Cyarama aho twashoboye kugaburira imiryango irenga 300 hamwe n'abana barenga 242 rero iki gikorwa dusanzwe tugikora nka Kemeza Music Ministries muri make intumbero yacyo ni uko aho tugiye hose twabitwaye ijambo ry'ibyizigiro mesaje cyangwa ubutumwa bw'ibyizigiro kuko iki gikorwa cyitwa umurya w'ibyizigiro
muri kigo
rero hose ego
tubyire bimwe mu byo mukora iyo mugiye muri ibyo bikorwa
tugiye muri ibyo bikorwa ubwa mbere na mbere dusangura twakiriye iryo jambo ry'ibyizigiro ubundi umurya w'ibyizigiro ku Burundi cyane tubyite umurya w'ibyizigiro ku Barundi twari ijambo ry'ibyizigiro y'upejo ari heza kwa nisho kitu cha mbere kutwabi kwae, ubwa kabiri naho kutwabi kutwabi kwae, nikoba tatu cha misi yose aho kutwabi kutwabi tugemuye aho hanu kwa kwa agendeye uwo mutumba changi yo mitumba yo komine, yo ntara aho kutwabi kwa agendeye kutwabi kutwabiye agasemanyi kugira ngo nabo nyene dusangire kuko kenshi bitunda guhura n'iminsi mikuru ubuhunge turutegura rero gusangira Pasika n'abantu baba mu Kagwema mu ntara ya Bubanza komine ya Gihanga
ego muri ibyo bikorwa turumva ko hari haba harimo no guteramisha igiteramo cy'indirimbo n'ibindi byinshi
ego
umurongo wawe ndumva utari kuracamo neza ariko reka tugerageze kongera kuguhamagara muri icyo gihe reka tubanze tubumvisha abatwumva kamwe mu turirimbo nk'uko mwabitubye mbere ko tuganira muri kino kiganiro mwavuze ko muzoteramisha abo banyagihugu ngaho mu ntara ya Bubanza
igituma ndirimba ikimera gutwenga Confisa mahoro aratangwa n'isi iyo hari singoye ijya hino nzira n'ubijwi ju mukunzi Thank you.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Turiko turaganira n'ishyirahamwe Shemeza Ministries ku bikorwa bimirije gukora mu ndwiza mu ntara ya Bubanza, aho bagamije kugendera no gufasha imiryango igera kuri 500. Turi kumwe na Jean-Claude Mbonimpaye. Jean-Claude Mbonimpaye akaba ari umuhuzabikorwa by'ishyirahamwe Shemeza Ministry, agerageza kudusobanurira bimwe muri ibi bikorwa mu bizoba bigize ibyo bikorwa bazoba barimo. Jean-Claude, mshingana Jean-Claude, mumenya mute none imiryango ikenye kurusha iyindi igitigiri cyabo muba mufasha mu gishinga mute?
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ingene tubikora nuko ubuhakiye ukwezi n'inusu turungika abantu bagenda kugendera aho tuzoja. Rero twaragiye dusanga hari imiryango 1,800 iba kuri iyo mutumba. Bisha biratugora rero ingene dushobora kubafasha bose. Iho rero nko ku nshuro igira 4 umugwi wacu ugendukirigwayo bakabana n'abahaba babifatijwemo n'abakuru babarongoye ku mitumba, niho rero bagenda baca ku muhanda umwe umwe bakabonana n'umuryango bakawubaza ingene ubayeho. Dusanga rero muri iyo miryango 1,800 abo dushobora gufasha ku byo dushobora kuronka ni 500, imiryango 500. Muri make icyo gikorwa nuko cyagenze. Nuko hari ego hari n'igihe nkaho onye abantu bacu ariyo bari wasanga hariho abantu bagwaye bigasaba yuko bavayo babuje abo bishoboka. Cyangwa ugasanga rero nk'umuryango ukeneye kugarukirwa, ugasanga muri iyo mwanya bagiye ku butike kugira ngo bagire icyo babasigira kibamaza nk'iminsi ingahe.
Urakoze cyane. Turaza kugaruka ku buryo buba bukenewe kugira ngo mufashe umuryango umwe. Muri make ko turumva ko muri ko muragerageza guhamagarira n'abandi barundi n'abandi bari handi hose kugira ngo babafashe muri iki gikorwa, uburyo bwose abwa kugira ngo mufashe umuryango umwe. Ariko kino ni ikiganiro by'ijambo abanyanya biradijwe rya Amerika, reka nabo nyine ndabahakaryo bashikirize ibibazo n'ivyumviro. Mpere kuri Pascal, uratwumva? Mwiriwe neza Pascal.
Mwiriwe neza.
Duzijwi, kibazo cyangwa icyumviro?
Ndende hano mu gisagara cya Bujumbura, numvise ako kigo kadasanzwe iryo shyirahamwe rigomba kugira abantu bantaho nikora bari rubanza. Ubwo rero nagomba kubaza abo bantaho nikora babashira ibintu bituma babaho umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri mu bantu kandi bazobahereza ibintu bibamaze indwi kandi bo bakeneye kuzobaho imyaka n'imyaka yose. None aho kubahereza utwo tuntu dutoyi bisho biboneka ko mu buzima nta kinini bizobafasha, ntibobereka kugenda utwo tuntu babahendesha, ahubwo babereka ukugenda batwironderera kuko bashoboye kutwironderera bishobora kubabeshaho imyaka n'imyaka yose. Cyane nta kuntu bopera mu makoperative cyangwa amashyirahamwe bakabafinansa, ni nk'umuhaye korobare nyine bakabahereza ibintu bifatika, bakabaha imitahe ikomakome, bakuguruza amahinguriro, bagatanga ubuzi ku bantu benshi. Paul niwe kuza barabahereza utwo tuntu tumara umunsi umwe, yavuze yuko bashobora kugera agasanga ngo umuntu arashonje agaca ku ibotike bakanyagurira igitumbura kimara isaha imwe mu mubiri. Ntabwo baza ukuntu bubigira kugira ngo bafashe igihugu na cyose mu buryo bubandanya akantu k'umunsi umwe abyiteguriye bitewe gukora nk'uko.
Pascal, watanguye uvuga neza ko igikorwa ari cyiza, ariko uvuze utanguye kwita utwo tuntu ko ari utuntu duto. Hari icyo uba muri aka kanya ga Pascal wowe kurafasha mu buryo kumbure uto kwita utwo tuntu duto? Nibaza ko tabari byiza kutwita utuntu duto kuko n'umuntu yaronse ikintu cy'umunsi umwe birafasha.
Mwana yera mwe kutuhu kumusu mwe no kutuhunduto umuntu akeneye kuba nk'imyaka nka 10 cyangwa 50 kaba umwaka bara umuntu umwe cyangwa ibiri urumva yuko tamwese umwe na twironderera nta kabuza n'ubundi azoguma sabiri.
Reka tubaze mushinga nahe mbona impaye kumbure migambi bategekanyije gukora muri ubwo buryo bwa kazoza, ariko reka mbanze impaka ryo na Aaron nawe nyine abaze ikibazo cyangwa icyumviro. Aaron ratwumva?
Oui.
Aaron duga kwijambo.
Yego, ibyo bikorwa byawe nabyumvise nkuko pasikaje kubivuga ni bikorwa byiza twabishimye. Ariko ikintu kandi mubaze nawe ko bari gatoya mbega ko bahereye mu iyo ntara bo bazokwira Burundi bwose. Niko kwa watu nagamba kumobadu.
Urako Zeron. Ekatu wakajio na Emanuele. Emanuele, ulatu kumva?
Ako mba.
Tuka kujambo.
Zambi na yomu na yoshima. Mungawa leero. Baraku iye kuwana yoko. Ito yino. Aromu gambi. Tato kuisha kuzabu nye. Kuko. Na wongu ma afashimu. No inya kayo. Sekando la wana kari. Nukiusi. Nukiusi. Ni kirere kibataye ndetse aho gasanga haje imvura cyangwa urugo ari kirano n'ibyo ndumva leta kamere yo yaye ndumva cyose byo fast wo umugambire we wagutse ori yo kuba ibintu bafungura ama bigahera kabigisha ko wangara n'ibyo bihe babigoye.
Urakoze Emmanuel. Ego umushinga dae mboni mpaye kubibazo kumbere bisa nk'ibisa Pascal, Aaron na Emmanuel barabaza ati imfashanyo mu mutanze ni igihe gito hari imigambi mufise muri kazoza cyane kugerageza nkuko Aaron yatanze icyumviro cyo gutanga imitahe n'ibindi.
Ego murakoze cyane ndashaka gushimira Pascal hamwe na Aaron na Emmanuel nambabarira ku bibazo batubakije hanyuma ndashaka kuvuga yuko nta migambi ya makoperative cyangwa ama association dufise yo gukrea ngene bokora aho ni turahashika nayo dufise hanyuma ikindi nacyo aho ni yavuze ngo yuko ngo niho twahereye ngira ngo yatanguye ikiganiro kigeze hagati niho twahereye twatanguye mu 2012 dukora uwo mujya w'ibyizigiro hanyuma rero ko yabagije yuko ngo dutegekanya gukwira igihugu cyose n'ukuri dutegekanya gukwira igihugu cyose tumaze gukora mujya w'ibyizigiro ugirindwi nuko tuzobandanya aho imana izo gushoboza mu gihugu cyose aho dushoboye gushika tuzohashika. Hanyuma harundi yavuze ngo uyu mugambi hitwa wishoboza n'ukuri sishemeza Music Ministry siyo yonyene ibyikorera ndajya kuronka umwanya wo kuvuga abantu bamwe badufata mu mugongo igihe cyose yako kamo tugateye kandi ego ariro avuze yuko na leta ishobora kudufasha ubundi ibyo dukora byose nk'ubu unye leta turakorana ikadufasha mu kuduha impusha mu kuduherekeza mu bikorwa nk'ibyo kandi nibaza yuko leta yoyo ibikora igihe cyose ariyo Ministeri ya Solidarite kandi nibaza yuko naho nyine aho bubanza maze gushikayo hari amashyirahamwe menshi cyane PAM ni benshi ariyo 3-in-1 Ministeri ziherukayo mu kwezi guheze hariho amashengero aherukayo n'ukuri nibaza yuko nk'abarundi kwese yo kumvise ari ikintu kitagenda neza n'ukuri hari akigoro kadasanzwe ku ruhande rwa leta amashyirahamwe rukristo reka n'andi mashyirahamwe atandukanye. Rero nibaza yuko ariko baratwumva bashobora kudufasha kugira ngo abo bantu bashobore gukora bagire amakoperative bagire imigambi yo kubateza imbere ako kamo turakiteze na twebwe kandi tugatera n'umurundi wese ahari hose ariko aratwumva kugira ngo abarundi bene wacu twese tubeho neza.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi twakire Leo Cargo. Uratwumva Leo?
Oyi ndabumva cyane
Eh. Leo kago duhamagaye uri hehe icyumviro cyankibazo.
Je ni twa Leo Kargo ndabahamagaye ndi muri commune ya Kayogoro muri province ya Makamba majepfo y'igihugu cy'u Burundi. Nasaka munda mukirizo wa mutumire.
Arakumva.
Hanyuma nasaka gatoyi akabazo gatoyi nagomba ntereko nagomba mbanze asigurire cyane cyane ako kajambo ngo ejo ni heza. Ejo ni heza ni akajambo dukunze kumva mu Burundi bakunze kuba bavuga abantu bamwe bamwe mugabo ako karavuzwe ni mu yo myaka iheze dufatiye nko muri 2014 bagwa tubwira ngo ejo ni heza mugabo hamwe ejo ntituhabona neza ahubwo ho kuvuga uko uko bwira niko ibintu bitera biyangara. Nashaka kubaza uwo muntu wo muri uwo muri yo ministry
Jemeza ministry
turumva ko bagomba bariko barategura ibyo biteramo kugira ngo begeranye uburyo bafashe abantu bagowe bafite bavuga ati ejo ni heza. Mbega ubwo buryo bazobaha nibwo buzotuma ejo haba haguma ari heza cyangwa haba heza cyangwa n'ibindi bikorwa babinirije ko twumva bariko bafatanya na Leta. Kwiyumvira yuko yobanza akadutomorera neza na twebwe turiko turabumviriza kugira ngo dutahure. Ibize icyo nobona nk'umenga nakandi kantu kinyegejemo kasiro ga politiki umenga bagomba kwerekana ko ibintu ari byiza mugabo cyangwa ku abintu bitari ko biragenda neza. Murakoze Daye.
Murakoze Leo Kargo. Reka twakire na Sophonie. Sophonie uratwumva? Halo Sophonie.
Ego na mahoro.
Mahoro neza.
Ni kwangenda kuri Sophonie nda mu gisagara cha Bujumbu. Icyo nagenda mu wazo mutumire. Ati mbega aho muzaba mugiye gufasha abo bantu nimwe muzogenda kubyitangira cyangwa muzobiha bajya batwari bo ku mitumba ko tuzi nk'abatwari bo ku mitumba usanga iyo bahawe ibintu batanga batabishyikiriza babihaye baca bimwe bimwe babyikeberako. Ako niyo makenga yanjye nari mfite.
Murakoze.
Murakoze.
Ego. Mushinga nawe mbona impaye ikibazo cya Leo Kargo na Sophonie duga ku ijambo.
Nacumvise. Ego. Ok, nashaka guhumuriza Leo Kargo yuko nta kintu na kimwe kinyegeza inyuma mu bintu bya politike kuko wanashaka igikorwa cyacu cya minsi yose dusanzwe dukorera abantu bose. Hanyuma iryo jambo ngo ejo ni heza, ejo ni heza kubera kenshi twebwe namubwiye yuko nari nabivuze ikintu cya mbere tujyana ni ijambo ry'ibyizigiro. Iyo byizigiro biboneka mu Mana, biboneka muri Yesu Kristo. Rero iyo umuntu yizeye Imana akaba yizeye Yesu Kristo nk'uko twebwe ikemeza n'uzika ari ishyirahamwe ru Kristo ni ukuri twama twiteze kandi twizera yuko ejo hacu haba heza. Nashaka no kumubwira yuko kandi yuko kugira ngo ejo hiwe habe heza bivana n'icyo wemera n'icyo wizera. Rero muri make nuko nomwishura ndanamuhumuriza yuko ejo ni heza kubera Imana kandi Imana y'u Burundi Imana yiwe nawe nyene kandi Imana dukorera n'Imana twizera niyituma ejo haba heza cyane cyane bihereye mu mutima. Kuko iyo mutima iyo mu mutima ari heza ibyo utanga byose biba byiza. Mugabo umutima ukigwaye nukuri ibyo utanga nabyo utanga umururazi. Hanyuma Sophonie nawe nashaka kumuhumuriza nuko aho hantu hose tujya nkuko iyi nshuro igirindwi nitwe tubyitangira ariko tugakorana n'abarongozi ku mitumba. Murakoze cyane.
Urakoze cyane mushinga nahe mbona impaye. Reka twakire na Nduwimana. Nduwimana uratwumva?
Eko ndamwumva.
Kibazo cyane cyumviye.
Eko ni cyumviye cyo kugeza hamwe cyo ne heza cyo ko twashima kubera bafasha abantu bagowe kandi ni fuki. Tati baragira umutima basaba abantu bagowe ni wani nakembeze ubake guha ibihe misozi cyane cyane bagasha bandana ni ibihe misozi bagiye guha ibyo funguko. Cyo ni cyumviye.
Mu ntango y'ikiganiro mushinga nandi ku mana tuba twashikirije ko bategekanye kuja ku musozi Kagwema. Ni nawe ndavuze neza mushinga na Jean Claude wogira ico wongeye ko
yego nashaka ndamuhubure gatonya ishyirahamwe si ejo ni heza nishamiza music ministries hanyuma dutegekanya nuko nyene umubwiye ni ku musozi Kagwema igihanga niho tuzoba turi iyo tariki ya 15 y'ukwezi kwa kane kugira ngo dusangire hasika n'abahaba.
Urakoze cyane. Mushina naye mboni mpaye bisaba uburyo bungana bute ku muntu yovuga ati nyabuna gikorwa nk'iki ni ciza ndipfuza guterera ndabaha no bahangahe kugira mufashe iyindi miryango nko ku muryango umwe abanyagihugu bifuza guterera boterera nkangahe.
Ego ikibazo ciza cyane hanyuma nkuko twagerageje kuraba ibifungurwa bishobora kubamaza iminsi twasanze ari 36 ku muryango. Kuko ikindi kintu nashaka kuvuga ni uko abantu bahajyanye mu Kagwema sinzi ko ari kubera bari mu kiyaya cyangwa sinzi ikibazo ariko n'abantu babyara cyane bafite abana benshi pa famiye ku muryango ushobora gusanga abana 10 abana 8 kandi ugasanga rero bafite imiryango yagutse cyane. Rero ushaka gufasha wese ni 36 niyo twaharuye kuri kiriya muryango ama twa dufite imiryango 500 ama rero yose hamwe amafaranga twashaka dushaka gukoresha muri icyo gikorwa ni 18 million z'amafaranga y'amarundi.
Hari abashobora kwifuza bati ni mu mpe ibyo 36 kuri bo birashoboka canke muri make mwe aramaze gutegekanya kugura imfungurwa n'impuzu n'ibindi musanzwe mutanga.
Oya kubisanzwe turakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubu unye uyu mujya w'ibyizigirugire inzu tuzogira mu Kagwema tariki 15 ntitwemereye abantu yuko tuzobashira impuzu n'ibindi bintu kiretse ubundi indi mijyayo y'ibyizigiro tuba tugira yose tuba dutanga impuzu ibirato ku mafamiye yose tuba ku miryango yose tuba twaranditse ariko ubu siko bizogenda dushaka kubashyira imfungurwa gusa. Rero ushaka guterera ibyo 36 ku muryango. Ikindi kintu twashoboye kuronka ni amafiltre sinzi ngene nobyita
ibintu byo kuyungurura amazi n'ibyuma byo kuyungurura amazi
hari ishyirahamwe ry'Abanyamerika mugabo risanzwe rikorera mu Burundi ryitwa Hope for Burundi yaduhaye amafiltre 330 umva muri iyo miryango 500 hari imiryango 330 izoronka ayo mafiltre umva amazi naho ameze nk'ibyondo naho ufata amazi ya Rusizi ugasuka muri ako kayunguruzo amazi avayo ari ubusarara avayo ari amazi ayunguruye neza cyane amazi yera amazi umuntu ashobora kunywa. Rero mu byo tuzotanga hari izo fungurwa hamwe n'ayo mafiltre ngo buyunguruzo bw'amazi 330 hanyuma wari wabagira ikibazo ni uko ntituratuma ibyo tuzotwara turacegeranya uburyo ku munsi wa kane tariki cumi na zitatu niho tuzokwiragira mu masoko dusuma kugira ngo ku munsi wa gatanu dutekere ibyo twasumye hanyuma kuwa gatandatu tuzinduke tujyayo.
Urakoze cyane kandi icyo gikorwa muvuze cyo gutanga amafiltre nibaza ko ari ikintu gihambaye cyane kuko
gihambaye cyane kubera aho tuzogirira igiteramo cyangwa aho tuzohurira n'abanyagihugu ni ku metero 500 ni ku metero nkenya cyane na Rusizi.
Yego
kandi rero abo bantu baho nta mazi ari okay amazi arahari ari kure ntari hafi benshi rero bahitamwo gukoresha amazi ya Rusizi uruzi Rusizi rero urumva ni inyishu ikomeye cyane kuri iyo miryango kuko bizopunguza cyane bizogabanura indwara zivuye ku mazi mabi nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane rwose
ikintu gikomeye urakoze reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi twakire Gérard uratwumva
ane murakoze kumpaka kanya yegume isavuze vraiment turashima iryo shyirahamwe rikora ibintu byiza cyane kuko urabona n'umugambi wabyo ni umugambi ubashe witaho abantu bamerewe nabi bangiritse kubera ibintu kubera kugwirirana turumva muri iyo ntara ya rubanza yuko amastatistike aduha yuko abantu bagwira kugera uguhejuru ni ukuri icyo kintu yakoze ni kigiye cyane rwose kuko abantu nk'aba nibo bakeneye mu gihugu ugasanga rero barakwiye no kurondera ubundi buryo abandi bantu bameze nk'abo bafite imitima vraiment très charismatique hama nkashaka kumubaza iryo shyirahamwe numvise ngo ni shyirahamwe ngo umujya w'ibyizigiro ndashaka kumubaza iyo ntugira operation y'iryo shyirahamwe ryavuye guki babipfuyeugira bagire iryo zina bise iryo shyirahamwe ukome ntasaramutumirira nawe nyine ntatokume muri aho muri iyo ntara nyine hari izindi ntara vema abantu baho bameze nabi kubera imirire mibi abantu babuze ivyo bawe abantu kubera urabona ukuntu kose nka mu Burundi siko ubuzima bumeze neza kumeze kuraze ko biri mu biro bya nyuma ubukaba ikasima nibyo yantugeye ya mondiali yadusize ko abantu b'u Burundi batanezerwa yo kwiza n'ukuri kuko abantu benshi baruhukira mu Mana niho usanga batebaye bayoronkeviyo bakarema mu mutima kumva yuko zinarakoze rero ari ibintu bintu byeye nashaka kumubaza iyo shyirahamwe mu Burundi ni igikorere amaze kurishyira mu ntara imwe gusa cyangwa barafite ayandi amaserire bamaze kugisha hagati mu gihugu kuko kuma no kuri ibintu bihambaye rwose kubona ayandi maserire amaze kuronka ikindi ashaka kubaza
ibibazo nibaza ko byava yibagira ibibazo reka akwishyura ibyo bibazo bishika bitatu umubajije hama duhaka ryo n'abandi urakoze cyane Diomede ku murongo turi kumwe. Halo. Oui, Diomede uratwumva?
Ndawumva.
Nduga ku ijambo.
Yego, mane kura musara, mane kura musara tumye muri kumandaraho.
Urakoze cyane.
Yego, cyane cyo kibazo cyo hagati cyane cyangwa gutegereza. Turabye amazi yavamo kino mu gisagara cya Bujumbura mu biere mu kinama mu gacibito kinoni nkabo baramanya ko barongo amashyirahamwe bokora icyo ugira barabe kumwene bofasha abo bantu bagomerewe n'amazu kuko turabye n'abantu bamwe bamwe bapfuye ni benshi bokora icyo ugira babafashe kuko turabye n'abantu bagowe cyane kandi bishwe na kigoye cyane kuko ni bara donte kugira abafashe turetse bari kwa bango ku ipasika barahere ntagire ku ipasika ko abantu bamwe bamwe bararembye cyane rwose kubera amazu yabo mu kiko icyo kintu nacyo nacyo kandi mwibaze rero mutume cya kabiri ku bantu bafite inzara none icyo kintu kugira ngo bafashe kuko bamwe bamwe bishwe n'inzara cyane rwose
ni ibikorwa nyine barimo Diomede byo kugerageza gufasha uko bashoboye cyane cyane nko
kuri uwo mutungo kuko nanjye jambi ya kabisa ariko jambi ya nabi yagiye kugira bafashishwe kandi kandi se ni nacyo barara kumwe ne babihambye abantu n'amashyira hamwe iyo hanze hose kugira babafashe mu Burundi bagohe na kigoye kugira uko bashi inzara yarembeje cyane rwose murakoze
urakoze cyane Diomede mushinga naye mboni impaye duhere kuri Gérard yabajije ikibazo gicerekeye umurya w'ibyizigiro aho mwahereye guha ishyirahamwe ryanyu canke ibikorwa byanyu iryo zina
murakoze cyane ni ikibazo cyiza cyane ahubwo nibaza yuko twari gutangurira ko umurya w'ibyizigiro cyangwa mu cyongereza the sound of hope
ni gikorwa cya Chemeza Music Ministries rero cyamuka cyane cyane muri devise sinzi devise nyine noyita mu Kirundi devise ya Chemeza Music
ishingano canke imigambi
okay katutwe bakishingano aho tuvuga yuko la puissance au delà du son mu Gifaransa mu Cyongereza tukavuga the power beyond the sound mu Kirundi kiragora na gato ariko tukavuga ngo ubushobozi burengeye kuririmba canke ibyo dutanga iyo tuvuga iyo turirimba rero iri jambo umujya w'ibyizigiro niho ryamutse muri devise yacu aho tuvuga yuko hari ubushobozi mu byo tuvuga mu byo dusohora twibuka yuko n'Imana mu kurema yaravuze ibintu birabaho yaravuze ibintu birakoreka nashaka no kuvuga gatonya mu 2012 aho twari nyine mu Kagwema mu kwezi kwa 12 tariki 16 2012 twaragiye kugendera imiryango y'abaswa nukuri ibintu Imana yabakoreye n'ibintu bikomeye cyane kuva icyo gihe baratubwiye yuko twarose ayo makuru akindwi zibiri yuko kuva icyo gihe abantu bahora bapfa ari benshi byarahagaze kuko twarahasengeye turahamagara Imana turabereka Imana turasangira nabo turabagaburira ni ukuvuga hari ikirengeye ibyo dutanga izo njya hariho ubushobozi bw'Imana yacu dusiga aho hantu hama Imana igasigara iritaho abo tuba twagendeye dufite ibishinga ntahe cyangwa intahe nyinshi twahavuye iby'Imana isigara irakorera aho tuba twakoreye hanyuma rero hariho ikindi kibazo tavuga yuko tuba dufite andi ma antene cyangwa amabiho mu zindi ntara Chemeza Music turacyakorera i Bujumbura gusa nta zindi ntara nta yandi mabiho cyangwa ama antene turugurura ahandi kumbura Imana niyo abidushoboza tuzobikora
hari ayandi mashirahamwe none uretse ko mwoba mudafite ibiro hari ayandi mashirahamwe mwoba mukorana nawe cyangwa mutegekanya kuzokorana nawe mu zindi ntara
ego ibiro turabifite ni muri Roherode Bujumbura abenimoso nimero 14 twegeranye n'ibitaro bita Polyclinic Saint Marc imiryango irafatanye Chemeza Music Ministries niho ikorera abashaka kuza kuturaba niho dukorera abafite ibibazo bari Bujumbura nabo bashobora kuza kutwegera tukavugana hanyuma amashyirahamwe dukorana igihe cyose dutegurira ibikorwa ni ukuri twebwe twenyine nka Chemeza Music ntabyo twashobora twebwe nagomba kubamenyesha mwese ariko batwumviza yuko ubushobozi bwacu ingufu zacu nibyo tumaze gushika ko byose nuko Imana yaduhaye abantu dufite abantu bumva akamo tubatera ndajya kubavuga muri make sinzi mwese makuru nicyo nyemerera nkavuga bakenya
badufata
ego mugongo hariho eglise yitwa Life Center yo mu Nyakabiga iyo niyo muntu wa mbere ari hafi yacu wadufasha n'abahasengera baritanga kugira ngo imiryango yo hirya no hino nayo ironke ikifungura hariho ishyirahamwe Wings of Hope riri baze mu Burundi no muri Canada niryo Murundi kazi kwa Alim nawe yamadufasha igihe cyose agira icyo aterereye hariho ishyirahamwe Access Data naryo riri ngaho i Bujumbura uwo ntiturirwa turavuga ngo hari icyo ufite kugira ngo abarundi bene wacu dusangire ku byo Imana yaduhaye yama yadufashije hariho Top and Primary bose abo bantu bose baza baradufasha ni ukuvuga yuko muri market ino bavuga bose aba individu umuntu umwe ku giti cyiwe nta nguvu dufite nta Chemeza Music nta
muregeranya ibyo muba mwafashije
ubutunzi dufite n'abantu
none nkuko Diomede yari yabivuze uretse ibi bikorwa bya The Sound of Hope umurya w'ibyizigiro hari ibindi bikorwa mukora nkuko yabishikirije yatakambiye ko mwogerageza mugafasha abantu mu kinama no mu cibitoki hari ibindi bikorwa musanzwe mukora mu bikorwa byanyu bya misi yose
ego na nabivuze yuko higihe umuzurira igihe kuma kase muraro uko bigisagara igihe imvura ya bomagura ikagira n'abantu bapfa amazu buterere gatunguru cyarama twaraterutse ukuvuga nibyo nazo turabikoreramwe nuko nyene ubunye haramukiwe ko tugenda ibubanza mugabo nabyo turabikoreramwe iyo turonse uburyo n'umwanya wo kubitegura tukaronka ingene tumobiliza cyangwa duterereza inshuti duterereza imiryango n'amashyirahamwe abashaka gufasha afite umutima nk'uwacu rero Diomede turazi yuko imvura iheruka kubomagura amazu mu kinama buterere cy'ibitoki turabizi mugabo ntacyo turi bubikorera ubu ariko ni byiza nicyo gituma ijwi rya Amerika rihari radiyo yacu hari benshi bariko baratwumviriza ku isi yose ufise icyo yoshaka gufasha nababwiye biho yacu ahiri ni ukuri turonse twebwe imiryango iba yuguruye turonse nk'umuntu avuga ati ndifuza gufasha dukeneye ko dukorana dushike kuri abo bantu amazu yabo yagize ibibazo turahari kandi turiho kugira ngo dukorere Uburundi dukorere igihugu dukorere Abarundi ni ukuri twogenda tukabashikako nabo tukaraba ibyo dushoboye tugasangira yego tukabafata mu mugongo
murakoze cyane reka tube tubumvishije kamwe mu karirimbo muzoteramisha kandi mu karirimbo muzoteramisha nimwajya mu ibubanza mu ndwiza twizere ko kabashimisha mwese
ikintu cyose n'umwanya wacu uyu munsi amarira ejo ni mundu uriri joro n'umurando nta muntu hafi yo gutabara Wamanu koma la kazoka Uchuri nima ni ondiriko Ukobi meze, nikobi izo kwa mabiri Ujasibu no kumura I must teach it. It's your Kuburi dunia karaba bisesa Kuburi cho mwikingi zimbeo Esu kwitwe muzi mwugi ukuchawe Kaba mwunga warufi sahuba More mama, more, 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 mama, more, 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 mama, more, 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 more,
ariko ningana yo musi pije ejo buracha incho se manya wacho uyu musa marira ejo nimbu
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 kugeza saa 11 Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi uno munsi tuko turaganira ku bikorwa bya Shemeza Ministries ishirahamwe ririko ryagerageza kugarukira abanyagihugu mu ntara ya Bubanza turi kumwe n'umuhuza bikorwa y'iryo shirahamwe Jean-Claude Mbonimpaye Jean-Claude nkako karirimbo turakumvise ko arakaririmbo ko kuremesha karirimbo karirimbwe na Apotre Apollinaire musanzwe mukorana none nkabifuza gufasha ni hehe boshikiriza izo mfashanyo nimero buhamagara ni iyihe muri iki gihe
Okay nimero buhamagara ko ni 079 371 amajana 2.5 tavuye mu gifaransa cette année 371 250 hanyuma inimero ya kabiri
ego
76 73 73 ikamvuye mu gifaransa 76 338 738
subiramo
numero 2 ego ya mbere ni 79 371 250 79 371 250 ya kabiri 76 738 738 76 738 738 Ni numero 2 ziruguruye umwanya wose hanyuma nabivuze kandi mu kiganiro hagati yuko Shemeza Music Ministries ikorera muri rohero ya kabiri Ibujumbura Avenue Moso numero 14
Ekatwa
kabiri Avenue Moso numero 14
Tubandanye ku murongo twakira bifuza kubaza no gushikiriza ibyumviro sabiyumva uratwumva Mwiriwe neza
Ndaramugiye no bamutumire
Ndamushimiye
cyane kuko ibyumviro babaragize na cyane ndamubaze ndetse baba bamaze ikindi ariko barakora hari intambara ngo baba bahura nazo bifanye nuko kuko baba ariko baragerageza gufata abo banyagihugu kuri iyo ntara hama amubaza n'ikindi none abo ubu baba ariko baragerageza gufasha hari intambwe baba babona baba bamaze kugeraho gushika yaho babona yuko koko bazoreka hariya bakatuza no mu zindi ntara za ruguru kugira bajye kubafasha kuko nabone
murakoze cyane sabiyumva ni bibazo bitatu kumbereka tubanze duhe akaryo mushinga na Jean-Claude akwishure yabajije igihe mumaze mukora mwabishikirije ariko ati intambamyi muhura nazo abanyagihugu mufasha intambwe mubona baba bateye nyuma yaho mwagiye kubafasha n'inkizi
yego nashaka umushimira sabiyumva zerekeye n'intambwe hari intambamyi n'intambwe intambwe aho tuba twafashije turabibona cyane kuko nk'igihe twajya mu 2012 twajya aho nyine mu Kagwema twasanze amazu icyo gihe hariho amazu y'abatwa y'ibyatsi imvura yabasanga indani mu mazu rero kuva icyo gihe twagerageje gusakarira abatari bake mwepagye kumenya munyuma yuko kugwara byacye bipunguka urumva ngaho intambwe ibura intambwe nyinshi mu byo dukora sino bidondagura ngo ndabiheze hanyuma intamba miduhura nazo intamba ntizivuze wowe igikorwa cyose kitagira intambamyi ikibari cyo nukuri intamba miduhura ni nyinshi cyane ariko igihe cyose dushyika ku ntego kuko nk'intamba miduhura nazo bwa mbere ni uburyo kuko nk'ayo madesante iyo migwi y'abantu turungikayo bisaba amamodokari bisaba ko bafungura bisaba yuko bamarayo umunsi wose bari kumwe n'abanyagihugu baganira kuri bisaba uburyo bwinshi kenshi rero twebwe nk'uko nababwiye adaho uburyo bwacu dukoresha uburyo bwinshi bw'abagenzi bw'abadufasha rero intamani ya mbere duhura nayo ni uburyo ariko icyo kibazo kuko twizera Imana ishyirahamwe ryacu ari ishyirahamwe Rukristo tuba tuzi neza yuko Imana yo yaduhaye iyo icyo gikorwa yuko ari yo izoguheraheza kandi kugira ngo abo bantu tuba tugiye kuraba ibyo twiyemeje n'ibyo twabarondereye bibashikira atankomanzi bikabashikira neza hanyuma intambamyi novuga cyane cyane niyo hanyuma lazima intambamyi kenshi duhura nazo ukuri
ibindi
nabyo byose turabikura tugenda tubikorera umuti gushyira ku munsi tugiye kuramutsa abo bantu
katwakire na Sylvestre uratwumva ikibazo cyangwa icyumviye
ndabumva cyane mbaje kuramutsa izijya Amerika nataziriye kwa indava y'abarundi n'abanyarwanda ni ndava nzakutoyiha ayo mazina ndava y'abarundi n'abanyarwanda ni buduhuza tukumvikana tugahura byose muri dusangira ijambo muri mu biganiro byinshi none rero ndashimiye mbaje gushima rero nshaka kuzotanga ibyo ayo mazina nshaka kuzoyaha Radio America nabiteguye hanyuma rero uyu mutumire nawe ndamuramukije icyo mbanje kumushimira ko ni uko ari umuntu koko Imana yagiye imbere abantu bose nabo ntibamufashe kuko Imana n'abantu mugabo abanze agarukire kwabo bantu basa imvura yononeye Bujumbura haraguwe rwose njyewe nibereye i Bugande ni amadabyumva kuri radiyo mugabo abagarukire ko abo bantu basamburiwe amazu yasambuwe n'imvura abandi bagatwagwa barakomerewe cyane n'abantu ahere ngaho jewe nicyo mbanje kuvuga nta kindi bisubizamo ndahejeje
urakoze cyane mushinga ntaye Sylvestre indava y'abarundi tugiye kubishikiriza abatuyobora turabe ko twohindura izina ryacu urakoze cyane mushinga ntaye Sylvestre ngaho mu Buganda mushinga ntaye Mbonimpaye ikibazo cy'abo bantu kumbure abayoboye iryo shyirahamwe ryanyu mu bufatanye mu bikorwa kumbure n'ikibazo muza gutahana mukiyumvira mukagerageza gufasha abantu bahuye n'ibyago by'imvura nyinshi turumva ko abanyagihugu bariko barabasabira cyane ko bofashwa nabo nyene hari ikindi ushaka kongera ko kumbure
igice no kongera ko nuko abo bantu bahuye n'ibibazo makuru twarayumvise turayazi nanake mvuze yuko ubu ntacyo dufite twagikorera mugabo tugize cyo turonka tworaba ingene dukorana n'abatware bari muri ayo makartiye mugabo nashaka guhumuriza uyu unye sindava izina ryiwe sinaryanditse
yitwa Sylvestre
ndamubwira yuko sinarumvise mu makuru yuko leta kuvuga yuko abo bantu ata kintu na kimwe bariko barafashwa narabona ubundi ibintu nk'ibyo ibiza nk'ibyo bibaye na leta iragira icyo ikoze narumvise yuko imaze kwintervena imaze gushyika kuri abo bantu nko kubaha amahema narumvise kandi yuko bashaka nk'abari mu mahema batangure gusubira mu mazu yabo ni kuvuga yuko ikibazo kirafitwe mu ntoki ariko icyo ntikibuza yuko ayandi mashyirahamwe abandi bantu bose umurundi wese ahari yogira icyo aterereye kuko nukuri nimba ari ikintu cyaranga abarundi kituranga gikwiye no kuranga n'amajenerasiyo cyangwa inzunganyo zizoza imite no kuja hamwe tugize ikibazo twese tukagitorera umuti turi hamwe nukuri ako kamo nukuri ndagateye nanje ndafatanye nabo bose bavuze kuri ico kintu cy'amazu ya bomose kugira ngo basahirize leta bagerageze nabo kugira ngo barabe hari kwico abo bantu bo bashikanako.
Urakoze cyane. Tuko turaja ku musozo wa kino kiganiro, kumbure wadushikiriza akajambo ka nyuma, ico mwiyumvira bikogwa nk'ibi mubandanya murangura vyomarira abanyagihugu bavyitabira canke izindi mpanuro n'izindi nyigisho kumbure muzoshikiriza kuri uwo munsi muzogendera abanyagihugu mu ntara ya Bubanza. Tuko turasozera kino kiganiro, mwakoze cyane.
Ego murakoze. Hanyuma kino ashaka guhereza ko mbere yuko twugara nuko iyo twagendeye aho hantu nk'abantu b'Imana turafata umwanya wo gusengera igihugu, turafata umwanya nk'aho onye ndazi neza yuko hazoba hari nk'abantu barenga nk'ibihumbi nka bibiri cyangwa ibihumbi bitatu. Twese hamwe turafata umwanya ukwiye tugapfukama tugahamagara Imana tugasengera igihugu cyacu, kongera tugasengera n'akarere twakoreyemo. Kandi mujya akarere ka Gihanga kenshi hakunda kuvugwamo ubusuma, umva ngo inka zibwe ngo abantu bapfuye, umva nk'ibyo nk'abantu b'Imana tuzi yuko Imana yacu ishoboye. Nk'ubu nitwajya kuhakorera ukuri tuzokwambaza Imana, tuyisabe, tusenge, tuyiririre kugira ngo n'abantu bo ngaho nabo nyene iyo mutekano muke canke uko kuntu nyene tutuza turacamwo rimwe rimwe kugira ngo Imana ifate ico kibazo mu ntoke. Hanyuma ikindi nacyo nari kugihera ko ishyirahamwe Kemeza Music Ministries ryatanguye mu 2004. Hanyuma nk'uko wabivuze waritanguje ni Apostle Apollinaire Habonimana, n'ubu niwe dukorana. Hanyuma nashaka gushima rero nshime cyane Ijwi rya Amerika kubona mwiyumviriye yuko twosangira iki cyumviro kiri ishyirahamwe ryacu tukagisangira n'Abarundi n'Abanyarwanda n'Abanyamahanga kugira ngo iki gikorwa cy'Imana kize kigende neza.
Turagushimiye cyane nawe Mushengantare Jean Claude Mbonimpaye, tubibutse ko ari umuhuzabikorwa by'ishyirahamwe Shemeza Ministries. Teka tuheraheze tubumvisha kano karirimbo gafasha gatanga ivyizigiro ku banyagihugu cyane cyane abo bari i Bubanza batorohewe n'inzara muri iki gihe n'ibindi bibazo by'amagara. Turabashimiye mwe mwese rero mwaduteze amatwi kuri uno munsi w'Imana. Twashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yafashije kwegeranya kino kiganiro. Kuri mikro mwari muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza n'indwi nziza mugiye gutangura. Murakoze.
Gaburicho, we can't be in bed.